Iyi mwumva ni radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro byayo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwaramutse neza nshuti mwese muduteze amatwi muri kino gitondo cy'umunsi wa kane itariki 24 z'ukwezi k'umunani umwaka w'2017 i Washington DC. Muri kumwe na Oriane Tangishaka ateramije ibiganiro byo kuri ino saha. Ndabahaye ikaze mwese.
Abarundi barenga 338 baramaze kujyanwa nk'inyagano kudandarizwa mu bihugu na cyane cyane by'Abarabu. Muri abo abashika 134 barafashwe barasubizwa inyuma n'inzego zibijejwe, baraheza barasubizwa miryango yabo.
Uyu ni Prime Mbarubukeye avuga ku rudandazwa rutemewe n'amategeko rwa kiremwamuntu mu Burundi. Iyo nkuru cyo kimwe niyerekeye umugambi wo gukomeza uguhagarika ubucuruzi bw'akajagari mu gisagara cya Kigali. Turabashyikiriza mu kanya kari imbere, turabafitiye kandi n'amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Kaze mwese. Reka ariko dutangurire ku makuru avugwa hirya no hino ku isi, mwateguriwe na mugenzi wacu Rosine Munezero. Rosine,
urakoze Yane. Mwaramutse mwese aho tuzindukanye kuri radio Ijwi rya Amerika. Umuherere hose amakuru avugwa hirya no hino ku isi, tuyahere ku mugabane wa Afrika ha muri Angola. Abanyagihugu biriwe matora y'umukuru w'igihugu kuri uyu wa gatatu. Hari matora agenewe guhitamwo uzosubirira President Jose Eduardo dos Santos azova ku butegetsi inyuma y'imyaka 38 yaramaze arongoye Angola. Vyitezwe ku mugambwe wa President dos Santos Mpela uronka amajwi akwiriye kugira ugume ku butegetsi muri kino gihe. Uwo mugambwe kabuyobowe n'umushikiranganji wo kwivuna abansi Joao Lourenço yatowe na President dos Santos kugira amusubirire. Igihugu ca Angola gisanzwe gitunze ibitoro, yamara uzosubirira President dos Santos azobaje guhangana no gutorera umuti ibibazo by'ubutunzi. Ni mu gihe iterambere ry'ubutunzi gico gihugu ryageramiwe n'igabanuka ry'ibiciro by'igitoro. Umugambwe Mpela uri ku butegetsi muri Angola kuva mu mwaka w'1975 igihe ico gihugu caronka intayo kwikukira. Imigambwe itanu niyo iri kirahiganwa n'umugambwe Mpela muri ayo matora y'umukuru w'igihugu. Muri Afrika y'Epfo, umurwi w'inkozi z'ikibi wabohoje abanyororo 20 mu gutega ikamyo y'igipolisi yari bakuye muri sentare ibajana aho bafungiwe. Ivyo vyatangajwe n'abategetsi b'ico gihugu kuri uyu wa gatatu. Vyabereye mu manuko bw'igisagara ca Johannesburg ku munsi wa kabiri, igihe umurwi w'abantu bitwaje inkoho wakikuza ikamyo yari itwaye abanyororo. Abenshi muri bo bakaba bari bakirindiriye imanza zabo. Igipolisi cyatangaje ko umwe mu miryango w'iyo kamyo wari wuguruwe imbere y'uko uwo mutego uba. Abanyororo bagirizwa ibyaha bitandukanye harimo ubusuma bukoreshejwe inkoho, kwiba mu mazu y'abantu no gutunga ibiyayura mutwe. Irengero ry'abo banyororo bose babohojwe ntiryari bwamenyekane gushika kuri uyu wa gatatu. Makuru tuyabandanize hano ku mugabane wa Leta Zunze z'Amerika. Umugabane wa Amerika ho President Donald Trump wa Leta Zunze z'Amerika yateye akama abanyagihugu ko gusubiza hamwe hari kuri uyu wa gatatu aho yari mu gisagara cya Reno muri Leta ya Nevada. President Trump yatangaje ko igihe kigeze cyo gukira ibikomere bibatandukanya. Mu majambo yashikirije ari kumwe n'abahoze ku rugamba, President Trump yavuze ko batarangwa n'urukoba rwabo canke imigambwe ya politike baturukamwo, yamara ko barangwa n'ubuntu, ubwenegihugu, igihugu cyabo cyiza hamwe n'urukundo rwuzuye mu mitima yabo. Ayo majambo President Trump yashikirije inyuma y'umunsi umwe yaraye aneguye ari mu gisagara cya Phoenix muri Leta ya Arizona. Ibyashikirijwe n'ibimenyeshamakuru ku bijyanye n'ibyo yatangaje inyuma y'imyerekano iheruka kuba hano muri Amerika. Imyerekano yaranzwe n'amacakubiri. Inyuma y'uwo mubonano, President Trump yaciye atera igikumu ku itegeko rijyanye n'uburyo abahoze ku rugamba bashobora kuronswa imfashanyo y'abamugaye. Ibiro bya President Trump bikavuga ko abashika ku 47 bahoze ku rugamba barindiriye ibishikirizwa na President kuri iyo ngingo. Ishyirahamwe ry'abaharanira agateka akazi na muntu Amnesty International ryatangaje ko abanyagihugu 2,000 by'abanyesiriya bugaraniwe hagati mu gisagara ca Raqqa kiri mu buraruko bwa Syria ahari intambara z'urutavana kwa hagati y'abasirikare n'abarwanyi umuhari wa leta ya Kiisilamu ku munsi wa kane Amnesty International yari yatangaje abanyagihugu ko abanyagihugu baharugwa majana bishwe abandi bagakomereka kuva mu kwezi kwa gatandatu igihe hadutse intambara yo gutuza umuhari wa leta ya Kiisilamu icegeranyo cyasohowe na Amnesty International kivuga ko abanyagihugu baba mu manuko bw'uruzi Euphrates bariko baragerageza guhunga ibitero byakozwe n'abasirikare ba Syria bari kumwe n'abo Burusiya. Icyo cegeranyo kikavuga ko abashika kuri 18 baguye mu bitero by'indege iryo shyira hamwe gise iby'ubugizi bwa nabi ibitero byabaye mu kwezi guheze kwindwi. Mu gihugu cha Venezuela umushingamanza mukuru Luisa Ortega yatangaje kuri uyu wa gatatu ko yakombowe mu mabanga yiwe bidaciye mu mategeko mu ntumbero yo kumubuza gukora amatohoza kubagirizwa icaha cyo kujya ibiturire. Ortega yatangaje ko abategetsi bakuru muri Venezuela biteze kudashigwa ahabona kubijyanye n'ivyaha byo kujya ibiturire bibariko bimwe muri ivyo birimwo n'urudandaza rw'ibiyayura mutwe hamwe n'iterabwoba. Ivyo ngo ni mu gihe wamusubiriye asanzwe afise nawe nyene ivyaha hamwe n'ivyo bimwagira. Perezida Nicolas Maduro hakaba yararungitse urwandiko mu gipolisi mpuzamakungu kwa gusaba ko Ortega yofatwa bivuye kuri ivyo birego yashikirije. Tubutse ko intureka z'urutavana ko zimaze amezi atari make aho muri Venezuela zimaze guhitana barenga ku 120 n'abaharugwa majana bakomeretse abandi bagatabwa mu mvuto.
Urakoze Rosine ku makuru dushikirije. Ubunaho n'umwanya w'amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini. Uko umwaka utashe igenekerezo rya 2023 z'ukwezi k'umunani mu munsi mpuzamakungu wahariwe kwibuka Abanyafurika bagizwe abaja muri Amerika. Ishyirahamwe rigwanya urudandazwa rw'abantu mu Burundi mu kiganiro byatunganyije kuri uyu wa gatatu kubamenyesha makuru ribabazwa n'uko mu Burundi hacibonekeza urudandazwa rw'abantu. Ni inkuru ya mugenzi wacu Fidelite Ishatse.
Naho no wa gatatu amakungu yibuka abanyafrika bagizwe abaja ku butaka bwa Amerika, ishyirahamwe ONCT Ouetonfrere rigwanya urudandazwa rw'abantu mu kiganiro gihaye abamenyesha makuru ribenshya ko iby'urudandazwa rw'abantu bishibonekeza ku isi. Prime Barubukeye arunga iryo shyirahamwe.
Ayo mahano n'ubu aracariho ariko akaba akogwa hakoreshejwe ayandi mayeri adasana ya kera.
Kubwo iryo shyirahamwe n'ubwo dutoto kw'abantu rwibonekeza ku isi, Uburundi ntibushitwe inyuma.
Kuva mu kwezi kwa mbere k'uyu mwaka gushika kuri itariki yo kuwa 23 myandagaro 2017 turiko turahimbaza uyu munsi mukuru mpuzamakungu, Abarundi barenga 338 baramaze kujyanwa nk'inyagano kudandarizwa mu bihugu na cane cane vyaba Arabu. Muri abo abashika 134 barafashwe barasubizwa inyuma n'inzego zibijejwe baraheza barasubizwa imiryango yabo.
Prime Barubukeye adomotokie ku bihugu bijanamwo Abarundi n'inzira bafata.
Ku munsi Abarundi barenga batatu n'imiburi barajanwa nk'inyagano nyene kudandarizwa mu bihugu nka Oman, Arabia Saudite, Kuwait, Australia, Canada, Amerika n'ahandi. Bacishijwe mu bihugu bihana imbibe n'u Burundi nka Tanzania, u Rwanda, Repubulika iharanira intwaro rusangi ya Kongo, Uganda, Malawi, Afrika y'Epfo n'ibindi.
Muri Abarundi batandatu bamakungu hari abahagira ingorane. Aha twovuga nk'Abarundi kazi batandatu bafungiwe mu bihugu by'Abarabu hari mu ntango z'umwaka mu kwezi kwa kabiri. Nk'uko byamenyeshejwe n'ishyirahamwe ryitaho ineza y'abana mu Burundi FENADEB ryabikurikiranye, batanu muri abo bigeme bari bafungiwe muri Oman, umwe nawe akaba yari muri Arabia Saudite. Icyo gihe nyene iryo shyirahamwe ryamenyesheje ko hari n'abandi bigeme b'Abarundi kazi babiri bavuye mu bihugu by'Abarabu bagwaye ihamuka kubera amabi bakorewe, hakaba n'abandi bari bakigwariyeyo. Hagataho haciye imyaka irenga ine iby'urudandazwa rw'abantu bivuga mu gihugu cy'u Burundi. Umwaka w'ibihumbi bibiri na 2023 icegeranyo c'ishyirahamwe mpuzamakungu rigwanya iby'urudandazwa rw'abantu cerekanye ko Abarundi barenga 171 bahuye n'urwo rudandazwa rw'abantu. muri cyo cegeranyo igipolisi gicungera imbere mu Burundi cyaje mu rutoki ko kiri washingira ikibaba ubwo rudandazwa ukwezi wa gatandatu umwaka wa 2016 ni igipolisi cy'u Burundi cemanga ko ibyo rw'abantu zibonekeza mu gihugu ico gihe abantu inzwi bagizwe n'abarundi ngo n'abanyamahanga baragashwe n'igipolisi bagirizwa ayo mabi mbere mu gipolisi bagiriye ko bashira ku mugaragaro amashyira hamwe agera ku 11 yakora ibyugo rudandazwa muri amashyira hamwe ayagera kuri 4 yari ku butaka bw'u Burundi umuntu mbere yo kugwanya ubutaza bw'abantu Burundi busabwa n'ishyira hamwe ONLCT ou est en frère gucungera cyane imbibe z'igihugu umuntu mbere yo gukingira abajanwa muri ubu rudandazwa no gushyira politike itomoye y'ubuzi kugira ngo mu gihugu haboneke ubuzi ntihagire abahendwa ko bagiye kuronderegwa ubuzi mu makungu I Bujumbura Federalite ishatse ijyu ya Amerika
Tukiri mu Burundi ugwaruka rugendana umugera wa sida muri komine Buhiga mu ntara ya Karusi rurahimiriza urundi gwaruka kwirinda no gutinyuka kwipimisha uwo mugera iryo himiriza ryatumye benshi bitabira umugambi wo kwipimisha ku mavuriro atandukanye muri iyo komine ibindi kuri inkuru mugenzi wacu Fidel Dantoine Sabimana arabidishikiriza
Ugo gwaruka rwijukiye guhimiriza abandi kwipimisha no kwirindikiza sida burike mu ishyirahamwe ry'ugwaruka rugendana umugera wa sida muri komine ya Buhiga mu ntara ya Karusi hagati mu Burundi ugwaruka rwahitabiriye ako kamo ku bwinshi aho ni muri kino kiruhuko gikuru cy'abanyeshuri ku ivuriro rito ry'i Buhiga umurongo twasanze ari muremure batonze barindiriye kwipimisha kuri mikoro y'ijwi rya Amerika bamwe muri ugo gwaruka batubwiye igituma baza kwipimisha
tujye gutonda kugira twipimishe ko tugwaye umugera wa sida giye kubera ntari bwipimishe nari nje kwipimisha kugira ndabe nyene yuko no bangwaye cyangwa nkomeye
nje kugira ndabe ingene meze ko sana nakimwe ne yagirize kugira ndabe ingene meze mu mubiri ko no bana ravukanye eh je ni mvani yeto shaka kusa ndabe kongene merewe kubera umuntu birashika nyene ukabyumvira nyene
ubu nkeneye ndabe ko n'umundi atangwa na cyangwa ingasanzwe ngendana ite mwisi mbaza kuma asanzwe nzi bashanka rimbi no ntabwo nokirika no bibwira umudamu kuba twakanye
Nshembora ati niyo misi yose no bamaze hari gihe ushobora kuba warandwe nko mu nyuma zo bari pimishije iki cyaje kubera nari ni pimishije rimwe haguma na makenga ati nk'umuntu yipimishije rimwe hari gihe bashobora kutayitora inkumbe yiyubitse
muri ubwo gwaruka bamwe mu bigeme bivugira ko atagakingirizo k'abagabo babyi bakemeza ko ico bazi ari agakingirizo k'abakenyezi ariko nako bamwe muri ubwo gwaruka bemeza ko atako bakoresha naho abagabo n'imisore baremeza ko bakoresha agafuko kandi baburonswa ku buntu abandi nabo bashimbe kwihangana
barakatubwira kugana ko
cyane kundabona je akabakobwa ndakazi mugaba akabagabo ntakonza kunyine
ntakonza akabakobwa inzi ko arakakwa igikapoti bakoresha
yego barabutanga ku masede
eh numvise nyine byoza birangora mwese yose ndashaka
oya kandi tutaca mu byo z'amabanga muza bicumega ara babicamo n'abatabicamo
mu misozo baramesha cyago barabutanga ko yego ku buntu ko umva yuko utogataka kingiza ufise usisa nyene ugenda ukagura nyene kugira wikinge na bukebuke
uno mwige mu myaka 19 hari munani gwaruka rugendana umugera wa sida arashingira na urundi gwaruka ukuntu yashoboye kwiyemera mu bandi bakomeye aho ni mugihe akibimenya ko agwaye vyamugoye kwihangana kuko yikumira cyane
ingene vyanjemwo nanje na Rose gwaruka kwamaze kwiyakira rukanyagisha kuko bwa mbere je nanje byarangoye kwiyakira hama maze kubana na abo kenshi dafata intumbero yo gufasha abandi kuko nanje urumva ko bafashije bankuye habi sinashobora kuja aho abantu bari narinyegeza
uyu mwigememeza ko nagendana umugera wa sida hari imisore iza kumusaba urukundo ariko arasuka avyifatamwo
urumva ndumukobwa bategerezwa kuma ugabo jewe ukomeze ndavuga oya urabona ko hariho ubafise umwete akagumaza amaze kushikira irirenga kabiri canke gatatu ndabwira nti nibishoboka gutya kuko ngendana kera hari habadashoka bavyemera hari huwigeze kumbwira ko ndamubeshe mugabo chandamubwira amerekeze kwa muganga ni hama acarabona ko ntamubeshe
ika n'ivyizigiro vya kazoza kuri no mwigeme birakomeye
ndiko ndiga amashuri niteguriye kuyaheza niteguriye kuba umudamu mwiza mu rugo ego
ibyo rwavye mu mugambi w'igihugu wo kugwanya sida mu Burundi byerekana kugaruka ariko rubangamiwe n'ikiza sida muganga Desire Nduwimana n'umunyamabanga ashingwa bikorwa muri uwo mugambi
ko biharuro dufite turabona yuko kuva ku myaka 10 gushika ku myaka 19 abarenga igihumbi kimwe n'amajana 2 baragenda mu mugira wa sida dufatiye kubari hagati y'imyaka 20 na 24 abarenga ibihumbi 2,800 baragenda mu mugira wa sida ubushurashuzi nico kintu cambere kiza mu mugira wa sida kubice birenga 90% by'abagenda mu mugira wa sida abenshi usanga bawanduye ubwo buryo
muganga Desire Nduwimana avuga ko ari nacyo gituma mu guhimiriza bashimikira cyane cyane ugwaruka kugira ngo ruhindure ingendo ikarusi Fidel d'Antoine Nsabimana ijwi rya Amerika
urakoze Fidel d'Antoine Nsabimana tuve mu Burundi tuje mu Rwanda Kigali baratangaza ko kuva kuri uyu wa gatatu batanguye gukomeza imigambi yo guhagarika ubucuruzi bwo mu kajagari buzwi nk'ubuzunguzayi ubutegetsi buvuga ko bugiye kwifashisha inzego z'umutekano zirimo n'igipolisi inkuru ya migenzi wacu Eric Bagirubusa
Sirimwe sikabiri yewe sigatatu ubutegetsi bw'umujyi wa Kigali butangaza ingamba zihamye kukurandura Burundi ubucuruzi bw'akajagari buzwi nk'ubuzunguzayi mu murwa mukuru Umwaka usaguriihiritse hari amabwiriza hanishi hazabu y'amafaranga ibihumbi 10 ku muzunguzayi ndetse n'umugurira n'amabwiriza yagombye kuba yubahirizwa n'abashinzwe umutekano mu rwego rwa daso n'irondo ry'isuku yaheze mu bitabo igitangazwa gihabanye n'ibyariho kuri uyu wa gatatu mu biro by'umujyi wa Kigali hongeye guteranira inama rukokoma yahuje inzego z'ubutegetsi bwite bwa leta bikora n'inzego z'umutekano barebera hamwe uburyo ayo mabwiriza yakubahirizwa nta nkomyi Muri inama yabanje ntatangazamakuru bavuze ko ingamba zabanje ntacyo zatanze ko bagomba guhindura uburyo aho ijwi rya Amerika yaje kugerera muri icyo cyumba yasanze barimo bavuga ko akabazunguzayi noneho kashobotse Madame Kayisime Nzaramba ni meya w'akarere ka Nyarugenge kaboneka amabazunguzayi benshi
ikigaragara banza kabazunguzayi kashobotse reka mera unga kuko mu nama zose twagiyemo niyo nama mbonye ikarishye kuruta izindi zose kandi ukabona ko mu byukuri ducyumva kimwe
Abari muri iyo nama bungurana ibitekerezo ku cyakorwa bakomeje guhuriza ku kugira umujyi usukuye Kigali kandi utekanye inzego z'umutekano zose zigakoranira bya hafi n'inzego za gisivile General Gashinyari muri iyo nama
noneho ziriya ngabo tuvuga zabo amarundo siko na daso bazajya barahundinga barebe uri muri iyo ngira ngo uri deployed bahamagare police ngo babantu barahani muze kubajyanye mwashyiri mu buryo wakwibaza rero ko police bende ari bakiya bazanyura mu myanya y'intoki ntabwo bishoboka kiretse nituba abanebwe ntitubikore neza ari ukuntu byumva concept ku mutwe w'igoye ntabwo ari ibintu binaniranye ntabwo na police bari buyicike
Bwana Donatien Murenzi umunyamabanga nshingwa bikorwa mu murenge wa Kagarama Kicukiro yizeje ko hari ingabo bafite zizarwanya ubu bucuruzi
natwe mu murenge turi tayari nkuko afande gacinya bivugaga dufite ingabo ni force ikomeye cyane ariya mu murenge ngiye kwambika kugira ngo nazo zambarire urugamba ndetse muziko ubushize twari twashyizeho abakora irondo ry'amamo twari dufite abakora irondo ry'ijoro tuzaza gushyiraho n'abakora irondo ry'amamo ariko nabo bagiye guhabwa assignment ndetse tubongerere n'imbaraga
Hari amakuru ijwi rya Amerika yamenye ko iyi nama rukokoma yariteraniyemo abagera kuri 300 kuri uyu wa gatatu babageze ku mwanzuro wo gushyiraho urwego rudasanzwe ku ruhande rw'igipolisi n'igisirikare mu mugambi wo kurandura ubu bucuruzi bw'ubuzunguzayi mu kiganiro ubutegetsi bwa hayi itangazamakuru bwana Pascal Nyamurinda meya w'umujyi wa Kigali twamubajije iby'aya makuru
dufite police dufite ingabo tuzakoresha ibyo ni igikorwa kijyanye n'inzego z'umutekano ariko iki gikorwa ntabwo kizananira inzego z'umutekano z'u Rwanda iyo dukoresheje kimwe ntigikunde ubwo n'izindi imbaraga zizakoresha kugira ngo iki kibazo gicike ngira ngo nta nubwo ari ibanga nimubona police irimo yinjiye guca icyo kibazo ntabwo ari ibanga ngira ngo Voice of America ari anakibajije ati hari amakuru yabonye na makuru kandi ahubwo muraza no kuyabona kuko ntabwo nimba daso itabikemuye ubwara zindi nzego zigikemuye
ACPT wose badege umuvugizi w'igipolisi cy'u Rwanda nawe wari muri iki kiganiro n'abanyamakuru yashimangiye ko hongerewe ingufu mu kurwanya ubu bucuruzi hifashishijwe igipolisi avuga ko nta mutwe udasanzwe bashyizeho
izo ngufu twongereye mu muhanda cyane cyane higanjemo akajagari muraza kwazisanga abapolisi bahari bafite ndetse n'uburyo buruta n'ubwa daso n'izo modoka zishobora gutwara abo zifashe n'ibikoresho bitwarwa ku ariko nta mutwe wihariye washyizweho ingufu zongerewe za polisi igiye gukora ibyo bintu bitwaye tuvuze kubahiriza itegeko uburyo bushimishije no kwereka ushaka kubigereza yuko adashobora mu byukuri kunaniza inzego z'umutekano
abaregwa no kubaha amategeko ari bo bazunguza iseho baramivugaho iki uyu muzunguza yamaze imyaka 9 mu muhanda avuka mu murwa mukuru w'u Rwanda Kigali
none se ko nta uburana n'umuhamba byo twebwe ndumva nuko duhohotera cyane ubwo urumva njyewe ni kwa kundi nishwe n'inzana ubundi nkuko yanyishe
ushobora kuranguza nk'amafaranga angahe ku munsi
nko mu ngubu njye no kurangura utundi ni amafaranga inote y'3000 nkoresha muri uyu muhanda nkabasha gutunga umugore n'abana nkishyura n'inzu niba bashyize amande 10,000 nyine ubwo ngubwo urumva ni nkaho banyirukanye mu gihugu cyanjye none se ubwo urumva nzatungwa n'iki none se nzibe nze ngushe kuzi telefone se ibyo ntagariryo
bamwe mu bari bateraniye muri iyo nama bagaragaje impungenge zo kwihutira gukumira abazunguza mu mujyi wa Kigali aho kubanza gukumira ibice by'ibyaro baturukamo meya w'umujyi yavuze ko hari abindi nama mu maguru mashya abategetsi b'intara nabo bagafata inshingano zo gukumira kugeza ubu butegetsi burarwanya ikibazo butagaragaza mu buryo bufatika uburemere bwacyo bushingiye ku mubare w'abari mu muhanda abanyamakuru bagaragaje zimwe mu mpungenge zishingiye ku kuba abakene babarizwa muri ubu bucuruzi i Kigali bashobora kuba bagiye kwigizwayo ubutegetsi buvuga ko bazishyira hamwe buzajya bubaha 200,000 by'amafaranga nk'inguzanyo iyi nama rukokoma yabaye ku rwego rw'umujyi wa Kigali yabanjirijwe n'indi nama nayo yateranye kuri uyu wa kabiri ku rwego rw'igihugu biga kuri iki kibazo ubutegetsi mu mwaka ushize bwubakiye amasoko abazunguza ariko bamwe bahitaga bayavamo bavuga ko nta gishoro gihagije birashoboka kwishyirwa mu bikorwa by'aya mategeko n'inzego z'umutekano rishobora kutazorohera itangazamakuru kuko mu nama ya none ryikomwe ko ritiza umurindi ubucuruzi izi ngamba zikaze nyuma y'iminsi mike muri gari ya Nyabugogo hagaragaye abazunguza bahanganye n'abashinzwe umutekano kugeza ubwo bateranya amabuye nibute ko mu mwaka ushize 2016 abashinzwe umutekano bishe bakubise umwe mu bazunguzayi ibyegeranyo by'imiryango mpuzamahanga irengera uburenganzira bwa muntu mu bihe bitandukanye bitunga agatoki ubutegetsi bw'u Rwanda guhonyora uburenganzira bwa muntu nka Human Rights Watch ifite icyicaro muri Amerika uvuga ko ubutegetsi busakuma abazunguzayi inzerereza abasabiriza indaya n'abandi bafatwa nk'abadakenewe bukarunda mu magereza bugamije ko Kigali ikomeza kurabagirana ni ibirego ubutegetsi bwamaganira kure Meya Nyamurinda yabwiye abari bateraniye muri iyo nama ko iyo miryango izavuga kandi isanzwe ivuga.
Human Rights bwo bazavuga basanzwe bavuga ariko ibyo ni management ya buri munsi y'iki kibazo. But it was the principle no implementing it.
Bagira ubusa ijwi rya Amerika i Kigali.
Tukiri mu Rwanda hatangujwe kandi uburyo bushasha bwo gupima kanseri hifashishijwe imashini shasha. Iyo mashini yatanzwe n'uwahoze ari Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Barack Obama akiri ku butegetsi. Abaganga bemeza ko ubwo buryo bushasha buzofasha kuba boganira n'abaganga bo muri Amerika ku bizamini baba bafashe by'umugwayi bakaronka inyishu mu minsi mike. Ibindi kuri inkuru Assumpta Kaboyi.
Iyi mashini ifite ubushobozi bwo gupima kanseri igisubizo kikaba cyaboneka mu minsi itarenze 5 mu gihe ubundi buryo bwifashishwaga bwashoboraga kumara iminsi 14 Lieutenant Colonel Dr. Ntaganda Fabien ukuriye isuzumiro ry'ibitaro bya Kanombe yavuze ko iyi mashini ifite umwihariko kuko izafasha abaganga bo mu Rwanda gukorana bagenzi babo bo muri Amerika kandi nta n'umukozi urugendo
twareberaga muri microscope microscope n'uvuga ko image urayongera cyane inshuro nyinshi bikarangira aho ngaho kuko wabibonye ubu ngubu rero ko noneho image tuzizana kuri za computer cyangwa mudasobwa ayo mashusho ukaba wayasangira n'abandi baganga ukaba wayerekana undi muganga mugenzi wanyu muhagaze utiriwe ujya ku kunama cyane muri microscope urubisha amaso urubisha n'umugongo iyo rero yashyize kuri computer nuko ngo ushobora kuyasangiza isi yose uko ubyumva uko ubishaka ubundi iyo abarwayi tubafateza biopsy tubaha ibyumweru bibiri ahanini kugira ngo uzabone ibisubizo ubu ngubu mu minsi 5 none tuve ku minsi 14 tugiye mu minsi 5 dushobora kuba twaha umurwayi igisubizo kiwe cyo uburwayi bwa kanseri
kagane yavuze ko ubu buryo bwo gukoresha iyi mashini buzagirira akamaro abarwayi kuko batazongera gutegereza igihe kirekire ibisubizo byabo uyu muganga yanongeyeho ko n'abaganga ubwabo iyi gahunda izabafasha kurushaho kwihugura kuko bazajya bahana amakuru n'itsinda ry'abaganga b'abanyamerika bakorera i Boston iyi mashini yari imaze umwaka ikoreshwa mu bitaro bya Butaro Major Dr. Mirka Karinganire yemeza ko iyi mashini igiye kuborohereza akazi
niba ari umuganga wo kubaga bashobora kubagwa bakatwoherereza iyo biopsy cyangwa iyo nyama bacyafite ikibazo none tugakorera tukabikorera aho kohereza umurwayi niba yabazwa bashobora kutwoherereza sample cyangwa biopsy tugakora ibintu byasanga then tukazohereza igisubizo ikindi gishobora guhinduka ni uko abantu ibitaro biri ku ruhande bashobora kutwizera kuruta kuko dufite ubundi buryo bushya bakatohereza more and more mu bundi buryo bwari busanzwe mubwiraga igisubizo ntabwo turakibona cyangwa arimo ugatwara na slide y'umurwayi ikagenda rimwe bakanabita cyangwa se bakajya niba ari umurwayi wabagiwe dufata urugero nka Nyagatare biroroshye gufata iyo specimen cyangwa iriya bakeka ko ari kanza bakayitwoherereza hano iyo umaze kubona igisubizo guhamagara umurwayi no guhamagara umuganga.
Ubu buryo bushya ntacyo buzahindura ku biciro by'abivuzaga mu bitaro bya Kanombe kuko n'abivuriza kuri mituweli bazakomeza kuyikoresha. Ibitaro bya Kanombe byakira nibura abarwayi 1000 buri mwaka bivuza kanseri, abagera kuri 200 niba ibisubizo byabo byasabaga koherezwa hanze. Lieutenant Colonel Dr Ntaganda Fabien avuga ko kanseri ari ikibazo mu Rwanda kuko nta baganga b'inzobere mu kuyipima no kuyivura bahagije bagaragara mu Rwanda. Iyi mashini ifite agaciro k'$100,000 by'amadolari ya Amerika, ni ukuvuga asaga $850,000 amafaranga y'u Rwanda. Abaganga bahuguwe gukoresha iyi mashini baturuka mu bitaro by'Umwami Faisal, ibitaro bya CHUK, ibya Kanombe na Butaro isanzwe yita ku barwayi ba kanseri. Ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima OMS riherutse gutangaza mu kwezi kwa kabiri k'uyu mwaka ubwo hizihizwaga umunsi mpuzamahanga wo kurwanya kanseri ko ku isi abantu bagera kuri 84,000,000 bishwe na kanseri mu myaka 10 ishize, ni ukuvuga kuva mu mwaka 2005 kugeza muri 2015. Bisobanuye ko buri mwaka abantu bagera hafi kuri 8,000,000 bicwa n'iyi ndwara. Mu Rwanda ho ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima gitangaza ko buri mwaka cyakira abarwayi ba kanseri bagera ku 200,000. Nubwo iki kigo cyemeza ko abo bantu ari bake ugereranije n'abarwayi indwara batamenya ko ari kanseri bagahitamo kwivuza amarozi. Ishami ry'umuryango w'abibumbye ita ku buzima ryemeza ko indwara ya kanseri iza ku mwanya wa mbere mu zihitana abantu benshi ku isi mbere y'intambara n'ibindi byorezo bigaragara ku isi. Asumta Kaboye, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Ijwi rya Amerika rirabashikiriza ibyiyumviro ku ngingo nyinshi zitandukanye. Reka tubashikirize ijambo nyamukuru ribasobanurira imwe mu migabo n'imigambi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Abantu miliyoni 200 mu bihugu bya Yemen, Somalia, Sudani yo mu bumanuko no mu buraruko bushira ubuseruko bwa Nigeria baragerammiwe n'inzara. Ivyo bitangazwa n'ugwego gw'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU rujejwe kubahiriza amahoro n'umutekano ku isi. Ibiza biri mu bituma ivyo biba yamara byinshi muri ivyo biterwa n'abantu. Muri Sudani yo mu bumanuko kugwanira ubutegetsi hagati ya Perezida Salva Kiir n'icegera cha Perezida Riek Machar vyavuyemo ingwano mu kwezi kw'12 mu mwaka w'2013. Ingwano ikibandanye no munsi. Hafi y'abantu miliyoni 6 muri Sudani yo mu manuko baragerammiwe n'ikigoyi gishobora gutuma bahasiga ubuzima. Muri Yemen ingwano yarahungabanije ubutunzi iragenamira bikomeye umwimbu w'uburimyi n'ubudandaji bituma ibiciro by'ibifungurwa riduga bikomeye cyane. Abantu imiliyoni 7 barakeneye ifashanyo yihutirwa y'ibifungurwa mu gihe abandi miliyoni 10 bahanzwe n'ikigoyi. Mu buraruko bushyira ubuseruko bw'igihugu cya Nigeria, ibitero by'umugwi Boko Haram byatumye abantu miliyoni n'imiliyoni bava mu zabo biragerammira bikomeye umwimbu w'ibifungurwa. Abantu bagera ku miliyoni 5,200,000 barahanganye n'ikibazo cyo kutaronka ibifungurwa bihagije. Ibintu bimeze nk'uko muri Somalia ingwano n'ubwicanyi biterwa n'abagwanyi b'umugwi Al-Shabab vyunyuye ibibazo vyatewe n'inkurikizi z'uruzuba. Ibintu muri ivyo bihugu vyose uko ari bine vyarunyuwe nuko impande zegwa n'intambara zanse kurekurira abagira neza gutanga ifashanyo mu bice abanyagihugu bazikeneye vyihutirwa cyane. Itariki 9 z'ukwezi k'8 urwego rw'ishyirahamwe onijejwe amahoro n'umutekano ku isi rwaremeje itangazo rivuga ko ingwano n'ubwicanyi bibandanya muri Yemen, Somalia, Sudani yo mu bumanuko n'uburaruko bushyira ubuseruko bwa Nigeria vyagize ingaruka zikomeye cyane ku banyagihugu vyageramiye ivyerekeye kwishyura ku bubabare bw'abanyagihugu bikaba vyatumye haba inzara ikomeye muri ivyo bihugu. Urwego rwa ONU rujejwe amahoro n'umutekano ku isi rusaba impande zose muri ivyo bihugu gufata ingingo zihutirwa zotuma haba inyishu yihutirwa ku bubabare bw'abanyagihugu. Ishyirahamwe ONU risaba kandi amakungu gufasha guhangana n'icyo kibazo cy'inzara mu gutanga intererano. Ambasaderi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu ishyirahamwe ONU Nikki Haley avuga ko inzara ari ikibazo kigeramira amahoro n'umutekano. Avuga ko urwego rwa ONU rujejwe kubahiriza amahoro n'umutekano ku isi rutegerezwa kubandanya gusaba ko ibifungurwa n'izindi fashanyo zikenewe zishyikira abazikeneye mu bice barimwo. Amenyesha ko bategerezwa kubona ko amaleta n'imigwi yitwaje ibigwanisho izindi fashanyo igenewe abanyagihugu abibajijwe.
Iryo ryari ijambo ry'intangamarara ryabashikiriza imigabo n'imigambi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. aho ni naho duheraje ibiganiro n'amakuru twabateguriye kuri no saha njuti mwese mukunda radio ijwi rya Amerika ndabashimiye mwari muri kumwe na Oriane itanga ishaka kuri micro amakuru avugwa hirya no hino ku isi mwashikirijwe na Rosine Munezero ndashimiye Fatuma Kalala Limasi yadufashije kwegeranya bino biganiro n'amakuru ndashimiye n'abadufashije mu buhinga bw'ivyuma ndabifurize umunsi mwiza mubandanye mwumviriza amakuru kuri radio yanyu radio ijwi rya Amerika.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.